kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri cya gatano muri 10 na Jo Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimezimwe mu ngingo zibibigize
nyuma ya kawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi yo gucu Burundi gishora hanze ariko izo ntizari kwigere biba ndetse ntibgana harugwa
uyu ni Jean-Claude Nduwayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje cyukugwa n'urudandazi wa gubutari na gataka mu Burundi avuga ku kamaro k'inzahabu iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya bungume ku maradio yanyu hagataho impunzi z'abarundi zigera ku 300 zari zahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ziraye ijoro ryabo mu Burundi nayo turaza kwigaruka ko ngere ndabahikaze makuru twafitiye muri kano kanya mu Burundi ubutari bw'inzahabu busigaye buza ubwa kabiri nyuma yika wa mukwinjiza amafaranga y'agaciro y'igihugu ivyo vyemejwe na Jean-Claude Nduwayo haramutse ikigo gishasha OBM Office Burundi des Mineurs mu kinofunofu cita ibijanye n'icukugwa ry'ubutari n'agataka mu kiganiro cihariye yahaye umenyesha makuru wacu Eloge wirika neza Jean-Claude Nduwayo yagabishije abakora urudandazwa rwa magendo muri ico gisata
Kuvashinzwe ikigo cy'igihugu OBM kigeje gucukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka umuyobozi mukuru w'ico kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane nk'akarorero k'ubutare bita trois thèmes mu gifaransa aribwo castellite, coltan na wolframite umuhimbo wavuye ku bira amajana ane byonyine mu kwezi uja ku matoni 80 yose n'imiburi iburi muri ico kiringo nyene Ibi byatumye amafaranga igisata cy'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega cya leta aja ku rugero atari bwaje ko na rimwe ku Burundi bwitwa izina Jean-Claude Nduwayo umuyobozi mukuru wa OBM
akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu inyuma ya kawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi y'igihugu cy'u Burundi gishora hanze ariko izo ntizari kwigere biba ndetse ntibgana harugwa no ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze nk'ubu turi mu kwezi duhejeje kwezi k'umunani twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinzira mu mwaka wose
imwe mu mikenyuro yatumye ikigo OBM gishika kuri intambwe no gukwiragiza abakozi mu gihugu cyose
ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro ego ivyo bikorwa byarakogwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta washaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije ugasanga bakorera ngahi Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu bihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose ko ico gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze amaze kubona ko baduze agaca hagarika haheze iminsi mikeya ukabona ko bamanutse bagaca basubira ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro ubutungane kwivuna abansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko kuntu bwohera duca turungika abantu baza gukora mu gihugu hagati ubu mu gihugu cy'u Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira
iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko ni ruhasha
yaba uriko arimba amatafari yaba ariko arimba ikariye cyangwa amabuye ari uriko arimba inzahabu cyangwa ikorota ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanabyaha iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye harategekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha Muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane.
Gushika ubu Burundi bushobora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune. Ni Caterite, Cotan, Woframite hamwe n'inzahabu. Ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'u Burundi harimo umujumbu, ifeza, nikere n'ubutare bita terre rare bwatanguye gucukurwa n'ishirahamwe ry'abongereza mu minsi heze. Eroje urika neza Bujumbura Ijuja Amerika.
Urakoze Eloge wirika neza. Tukiri mu Burundi umushikiranganje yajeje agateka kazi na muntu ariko aragendera ibigo vy'amahoro vyo mu makomune ya Mabanda na Nyanzalac, ayo makomune akaba ari mu ntara ya Makamba. Ikibazo c'ubukene kiri mu vyo yagarutse ko ino nkuru turayibaza mugenzi wacu Makamba Ines Krisi Munezero.
Arimo mwabuze arimo ba experience bavuye muri Tanzania bari babaye mu bijiji hari.
Ivyo bigwati vy'amahoro umushikiranganje Martin nivyo bandi yagendeye ni bigwati vya Musenyi, miyuguru ya mbere, miyuguru ya kabiri na Moshara biri ku mutumba Musenyi muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba. Ivyo bigwati vyubatswe ku nkengera ibarabara rihuza komine Mabanda n'Ikigoma mu gihugu cya Tanzania. Bikaba bitunze imiryango irenga 400 y'abasangwa n'abahungutse mu 2013. Muri bo harimo kandi abirukanywe mu gihugu cya Tanzania baguriyemo abakenyezi bari bararondeye imiryango aho muri Tanzania. Uyu munsi bemeze yuko badafise kibatunga. Abaserukiye abandi mu bamundi ibyo bigwati by'amahoro bamenyesheje umushikiranganje n'iby'abandi ko babayeho mu bukene kubera kubura amatongo barima. Bamwe bamwe mu bahungutse bakaba bahisemo gusubira mu gihugu cya Tanzania.
Bageze ngaha kugira ngo bashobore kwiyungunganya bariko baraca ibipande bikababera intambamyi kugira ngo bashobore kuronka kungene biyungunganya mu gufungura. Bategereye rero bya bindi byo kwamateza amaboko bikaba bikeye bashobora kuba mu buzima butandukanye gacu usanga. Cheka dupfume dusubire kupfira i Tanzania. Aca bafata inkumbura yo gusubira ariko ubu rusange ico kibazo bagifise kubera intambamyi yo kutaronka aho bakubita amaboko mu kurima. Urabura mehare gukotesha ukongera ukacubura kungene uza kuronka umwimbo ushimishije.
Umushikiranganje nivyo bandi yamenyesheje abo banyamusenyi ko bitoroshe ko leta ironka amatongo ibaronsa ariko ko bashobora kwiyungunganya mu kwijukira ibitegwa bidasaba ubutaka bunini ariko byimbuka nk'ibizinu gutyo bakikenura. Yongeye aragira icavuze ku ngeso zivugwa muri ayo masite zihungabanya imico n'agateka kazina muntu.
Kumva yuko wo kwivura ingwara ufashe mushikawe ku nguvu ufashe umwana wawe abo nibo batuma yamvurigwa zatwara imisozi cyangwa ntigwe kuba ariko tuzanira ibivumo mu gihugu cyacu kuko hari abagabo bamwe bombi kandi bafite n'izindi ngwara za sida bakamubwira yuko bafashe akana gatoya ngo ari hakira sida. Icyo turabizi ko bihari. Uwo ni ujambazi wa inaingine. Nda jambazi tutamushughulikia vile vyo kama serikali.
Leticia Niyonkuru musantere wa komine Mabanda yasavye imiryango iri muri ivyo bigwati vy'amahoro kwandikisha abana no kubaka biciye mu mategeko ku batarabishikako. Yongera arabahamagarira gutanga intererano yabo y'amatora yo mu 2020.
Mwaravyumvise. Nyamicyo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mwanya muko muravuga yuko ubukene ubukene mugabo umenye yuko amatora n'umutekano birafatanye. Amatora n'amahoro birafatanye. Amatora adakunze nta burongozi bushoboka. Ataburongozi ha ubusimbira hamwe. Ha ubusimbira hamwe naho n'uwabirimye ntabijya. Sivyo none. Ariko kandi si kugahato mugabo nibaza ko mudahatwa murabarundi bagikunda sivyo? Muragomba ko tubaho dutekanye.
Urugendo nkugo mushikiranganje Martin vy'abandi yarugize kandi muri komine ya Nyanzalac mu ntara ya Makamba nyene aho yishikiye muri site y'Inyabigina. Krisi Munezero mu Mabanda mu ntara ya Makamba ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze na wewe Krisi Munezero. Iyo nkuru bagashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Unaho tugaruke rero ku nkuru nari naciye ku masonga nkitangura iryavuzwe mu ndwi iheze ryatashe. Abarundi 301 bari bahungiye mikambi ya Ndutiri mu gihugu cya Tanzania bahungutse mu gatondo kuno wa kane. Abo akaba ari umugwi wa mbere uhungutse inyuma yuko imbere yuko hazotahukanwa abandi bifuza gutahukanwa. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyeshamakuru Fidel d'Antoine Sabimana yazindukiye aho bakiriwe. Fidel miriwe
miriwe neza Diane.
Aho bashikiye hari hehe?
aho bashikiye aho bakiriwe n'intumwa za leta bari baherekejwe n'intumwa za leta ya Tanzania hamwe n'abakozi ba hasere ku Rwanda rwa Tanzania ni ku mupaka wa Mabamba muri district ya Kibondo aha n'urubibe na komine ya Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
Bashitse nko matsangati gafidera
baje kuwashika mu gihe cya saa tanu ariko ibintu byo kupangura imizigo bayitanga bijanye nuko mu ntara baje bavamwo kugira ngo imizigo ntizimire baje kuva ngaho bashika muri komine ya Gisuru ku mugwa mukuru igihe cya cegera isaha munani.
Abo bashitse bagera ku majana atatu n'umwe bari bagizwe ahanini n'uwahe muce w'abantu barabana n'abapfasoni barugwaruka bari bande ha mico wasoma ku maso cari gike
ico wa chaboneka nuko abenshi ari abana n'abantu b'abakenyezi bafite intege nke abatamakazi n'abandi benshi wabona umengo bagendana ubumuga butandukanye harimo n'abatabona hanyuma abenshi abarenga ijana amajana abiri bava muri komine muri intara ya Ruyigi n'intara zihana urubibe nayo abandi nabo bava za Bubanza c'ibitoki hamwe na Bujumbura rirare harimo nabo mu gisagara ca Bujumbura.
None gafidela bahungutse baramaze gutegurirwa aho bazoshikira
abo bahungutse nk'abava muri intara ya Ruyigi n'abegereye ba n'abahegereye ntibiriwe barazanwa ku mugwa mukuru ahari ikambi ifata kibanza bakirwamo ahubwo baciye bagumaho aho babategurira imiduga no munsi nyene bashobore kurara mu miryango yabo ababo nabo bavuye I Bujumbura no mu ntara zo mu burengero bitekanijwe yuko ejo mu gatondo ko bari bakigira ibarura buca babatwara mu kigo kiri ahitwa mu Kajaga ni Bujumbura nyene kugira ngo nabo bategure uburyo bubashikana iyo baje bapfa.
Urakoze Fidele d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru uciye ku masonga nkumbure makuru yacu yo hanyuma uraza gushobora kutwumvisha amajwi amwamwe yabo mwashoboye kuvugana kuri abo bahungutse.
Murakoze mugeneza Diane.
Tukibutsa yuko rero amajana atatu n'umwe bahungutse uno munsi bari mu bagera ku 240 bahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva imvuru za politike zadutse mu 2015. Tumira mate gato hama tubandanye n'amakuru tubafitiye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 uno mwaka turimo leta y'u Burundi itegekanya gukura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ariko none uko kwisokora haico kuzoba kuzohindura ku matohoza amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki mu Burundi amaze gutaka akatari gake iyo CPI ngo itanguze. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yahamagaye Maître Lambert Nigarura ari umukuru w'urunani rw'amashirahamwe ashigikira ibikorwa akongeraga kurana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ako kabazo kari mutwe yamubajije. Reka rero tubatumire gukurikira ikiganiro bagiranye.
Musanzwe amategeko ashyira iyo sentare ni ukuvuga amasezerano y'i Roma kugira ngo witure iyo sentare cyangwa kugira ngo iyo sentare ishobore kugira ububasha bwo gukurikirana ibyaha isanzwe ifite uburenganzira bwo gukurikirana habica mu nzira zitatu. Ubwa mbere igihugu nyine kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayasinye kirashobora gusaba yuko sentare ikurikirana ibyaha biba biri ku bikorwa ku butaka bwacyo. Iyo ni igice cya mbere. Nicyo cyakabiri naho inama nkuru yawo nije y'umutekano amahoro y'umutekano ishobora gusaba sentare gukorera mu gihugu kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayafite ubuge bwa gatatu ariko bwa nyuma ni mushikiriza manza wenyine iyo sentare afata ingingo yo kugira amatora mu gihugu cyasinye amasezerano iyo ngingo ntushobora kuyifata mu gihugu itasinye amasezerano mugabo iyo ari mu gihugu cyasinye amasezerano arafata iyo ngingo wenyine ubwiwe bwa minwe kuko aronsa amakuru yemeza yuko ubwicanyi ibyaha bitatu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare ibiriko birakogwa muri icyo gihugu na cyane cyane mu butungane bw'icyo gihugu iyo butakoze kuko amasezerano ashyiraho iyo sentare arasomora neza yuko iyo sentare ikora akazi mu gihe amasentare yo mu gihugu atanga uvu atagushaka cyangwa ubushobozi bifise kugira ngo bukurikire ibyo byaha
ariko
rero leta y'u Burundi yari yarasinye amasezerano ibiri kubirakurikizwa biri muri cya gice kimeze kubabwira umushikirizamanza wenyine afata ingingo ubwiwe bwa minwe kuko afata amakuru ayo makuru nayo yahawe n'amashyirahamwe asanzwe turimo amashyirahamwe yigenga yashyikirijwe ayo makuru ariwo mushikirizwa amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye by'abahinga byagiye birerekana yuko harimo ibyaha bikwiye kugenwa n'iyo sentare biri kubirako cyafata rero ingingo yo kugura amatohoza y'ibanze mu itariki 2025 ukwezi kwa kane mwaka w'2026 bisigura yuko uwo mwanya uheze ariko araraba inkuru ya ronse ivyegeranya aronka yuko koko ivyo vyaha bikurikirana vyakozwe akabiri akabona yuko na sentare zo mu Burundi ata kintu na kimwe zakoze atagushaka cyangwa atagushobora zifishe ngo zikurikirane ibi byaha umwanya rero yaronse usa n'uhagije na cyane cyane ibyaha bigaragara ababikoze batigeze binyegeza ibintu byabaye ku mugaragaro byumvikana yuko amatohoza ageze ko atanga muti itariki 2027 amatohoza ntazosubira gukunda amatohoza inyuma y'itariki 2027 arashoboka birashoboka cyane gusa harimo ingorane kubera Burundi atategeko rizoba ririho ributegeka gukorana n'abahinga n'abakozi b'iyo sentare mugabo naho hoba inyuma y'iyo sentare inyuma y'iyo tariki sentare irafise uburenganzira bwo kubandanya amatohoza yatanguye kuko se Burundi bwafashe ingingo yo kwisokora muri ayo masezerano sentare iza yaramba amaze gutangura amatohoza ni ukuvuga yuko nta kintu gishasha kizoba gikenewe atari uko gusa intambamyi nuko Burundi itariki 2010 atategeko na rimwe buzoba bufise bwo gukorana n'abo bashikirizamanza n'izayo by'umushikirizamanza wa sentare imana byaha
kuri telefone turi kumwe na Ndabakenga we akabazo kawe
icyakanda mubaza n'umunyamategeko ko ibyaha yego mu Burundi byarabaye kandi kagatoshesha rumuri ariko hariho ibyaha usanga byakozwe n'abantu bato bato n'ibijyanye n'ubwicanyi usanga bamwe bavuga ngo n'abarozi abandi n'ibindi hariho n'ibyaha usanga byakozwe n'abantu b'abategetsi ibyo rero ashaka nk'umutumire aze adutandukaniriza neza uko bazobitoza n'ingene bizogenda igikurikira ana ko Burundi bwavuye muri seti dake shaka kumenya ingene bizogenda kandi n'icyo gihe nko mu gihe amasezerano yari ndetse cyangwa atagihari ukuntu abo bahinga bazoshika n'ingene bizogenda igikurikira kubw'iyo amatohoza nyene hari ukuntu mbona umenga bahereye ahatariho anako abantu uri kuraraba nyene bagiye barabona cyangwa bicwa ni guhera ku 65 72 88 93 ubu rero urabona ko bashinikiye kuri 2 ku 2015 ejo bundi ko kabuhinga ibisunzi kimwe ibyabaye dore ni kubyirengagiza nta gaciro babiha bimeze gute nashaka ko umuhinga abisigurire neza nk'umunyamategeko twumve neza ko itegeko rya 2015 atarihuriye n'igihumbi kimwe n'65 2022 murakoze
ye Ndabakengana urakoze reka metre nigarura gusubize
icyo namubwira cyo ni uko sentare ntacyaha ni sentare isanzwe ikurikirana ibyaha biri mu bitatu gusa ni ukuvuga ibyaha by'agahumirabunwa mu gifaransa bita crime contre l'humanité ni ibyaha byo mu ntambara bita ibyaha rekrimineri n'icyaha cy'abanyabwoko genocide. Ibyo byaha biri mu mice itatu gusa iyo sentare ifise ububasha n'uburenganzira bukurikira. Iyo rero ibyo byaha tubonaga turazi insiguro iri mu masezerano ashyiraho iyo sentare mbere bisanzwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Ibyaha bikomakomeye, ibyaha biri ku rugero rwo hejuru bidakorwa n'uwo ari we wese. Ushobora gukora icyaha cy'ihonyabwoko uri umuntu umwe nka wewe ndabakinga cyangwa jyewe. Ntushobora gukora uri umuntu umwe, ntushobora gukora ibyaha byo mu ntambara z'umuntu umwe. Ibyaha rero bikorwa n'abantu bakomakomeye gusa, abo twakwita abategetsi nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga kugira ushobore gukora ibyo byaha bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare, ni uko uba uri umuntu afise igisoda cyangwa polisi kumbure cyangwa ufise umugwi urwana uba uwa leta cyane uba umugwi urwanya leta. Niyo mice itatu gusa ishobora gukurikiranwa ku byaha, kuko si umuntu uwo ari we wese akora ibyaha bikurikiranwa n'ibisentare. Nkakubwira rero ko bajya bica abagiciye ku burozi b'ababurozi, icyo si icyaha gikurikiranwa imbere y'amasezerano ashyiraho iyo sentare. Kuko kuba wishe umuntu umwe ntibituma gukurikiranwa n'iyo sentare, niho abantu rero bakwiye gutahura. Ubwicanyi bwa Burundi bwagiye bukorwa n'inzego z'umutekano zishyigikiwe n'abategetsi, cyangwa ubwicanyi bugakorwa n'imizi iba yitwa kurwanya leta. Si umuntu rero umwe kandi akagusaba adashobora gukora ibyo byakomeye. Nakubwira rero wavuze uti none mu gihe Burundi bwosokora bizogenda gute, bohereza abagira amasohoza gute? Muri sasa biraterekanije neza nk'uko nabibabwiye. Igihugu kimaze kuva muri ayo masezerano imbeho kikavayo, igihe sentare yamaze gutanga amasezerano nka kurya yamaze kubikora mu Burundi tariki 25 zo kwa kane umwaka uheze. Iyo sentare mu bubasha bwo kubanda amasohoza iba yaratanguye, irashobora mbere n'ipfuguye amasohoza nyizina nyuma y'iyo tariki. Haba hari intambamyi kuko abahinga bayo ntibashobora gusaba leta ko ibaha ibyemezo cyangwa ivugane n'aba cyangwa n'abandi, kuko nta tegeko iba yitegeka gukorana n'abashyira kubera iba yavuye mu masezerano. Iyo niyo ntambamyi gusa, naye handi abahinga sentare ziguma izimanasha. Mugabo rero mukamenya yuko kuby'u Burundi n'ibigoye cyane, kuko uyu mugabo w'abahinga bawe baraye bakoze igikorwa cy'iteka, igikorwa cyiza kuko cyakozwe n'abahinga. Nta bigoye gukora kuko abacitse ku icumu, imiryango y'ababuze iriho, ibyemezo biriho, bisigura yuko naho yokwa nka kubakorana ntibobura ibyemezo bikwiye byotuma babashengeza. Aho rero nta masezerano dukwiye kugira, mugabo birakenewe kandi tubizeye, kandi tubizeye yuko iyo sentare izuguye amasohoza inyuma imbere y'izo sentare kigere kuba ryategeko ritegeka u Burundi gukorana nayo ishobora gutegeka leta y'u Burundi. Ikindi yavuze yavuze ati habaye ubwicanyi kuva kera, kuva mu 1965 kuvusha mu 1972 mu 1993. Ibyo bintu ni ukuri yavuze. Ni nacyo gituma mbere wari kuba ubwicanyi kubera ubwo bwicanyi bwose butigeze buhanwa, atakuri kwigeze kuboneka. Ariko nagira ndaguha umuco nk'uko amategeko abivuga. Mu bisanzwe iyi sentare mpanabyaha mpuzamakungu yashinzwe n'amasezerano y'i Roma 1998. Ayo masezerano acaza mu ngiro itariki imwe y'ukwindwi umwaka w'2022. Ayo masezerano aramenyesha neza yuko iyi sentare ifise uburenganzira bumwe gusa bwo gukurikirana ibyaha byakozwe inyuma y'aho amasezerano yashyiraho agiye mu nzige.
Ni ukuvuga nyuma y'umwaka w'2022.
Ni ukuvuga yuko isentare ishobora gukurikirana ibyaha byonyine byakozwe ku itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi 2022. Ibiri nyuma y'aho iyo sentare nta ntambwe ifite zo kubikurikirana, kuko niko amategeko ayishyiraho yanditse, ntibishobora guhinduka. Ariko ibyabaye muri ibyo byaha si ukuvuga ko babiyabyibwiye cyangwa abakorewe ibyaha baba barahetse. Nicyo gituma mu masezerano y'i Arusha yategekanye yuko hajyaho ubutungane bw'igihugu kivuye mu ntambara niyo bita justice transitionnelle. Ibyo nabyo byashyiraho umuvuzi wo kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe na sentare tribunal special pour le Burundi kimwe na bizamo. Sentare yihariye ku Burundi iyo nayo ikaba ariyo ifise uburenganzira bukurikirana ibyo byaha. Ikibazo kandi gitangaje ni uko leta iriho uwo munsi yashizeho uwo muvu ugushira ukumenya kwino kurekuriranira naho yawushizeho bidaciye mu mategeko kuko hariho imigi imwe yakumiriwe anavuga nk'abasekera amashyirahamwe y'agateka ka muntu n'abandi mu itegeko rishyiraho ricarikuraho iyo sentare mpuzamakungu yumvikana leta y'uwo munsi idashaka yuko hamenyekana ukuri idashaka yuko ukuri kuja habona kubyavuye kandi igatangaza ko abatwara igihugu bari no mu babuze abantu icyo gihe cyo mu 1625 nibyo bisiga ubwenge tukibaza tuti uwo munsi turiko tujahe ko tudashaka kumenya ukuri mu byabaye nta bundi rero butungane bushoboka atari ubuzoba bucijweho niyo sentare itegekanijwe n'amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ariko araho nyangwa sentare yategekanijwe n'ayo masezerano yakuwemwo byumvikana yuko mwebwe wewe nk'uko wabagiye ikibazo ukibaza cyane cyane Amerika y'ubundi ndashaka ko iyo sentare ijyaho niyo nyine ikibasha kuko gukurikirana ibyaha byabaye mu 1625 gushika mu 2002 iyo tariki nababwiye amasezerano ashinzwe kugirana ku mpana byaha atangira gukora.
Maitre, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye yakoze itohoza kuri buriya bwicanyi bwo mu Burundi bwabaye hagati y'itariki ya 15 ukwezi kwa kane 2015 n'itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 2016 bavuga ko ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko. Ibi rero ntibyabivuze yuko mu Burundi muri uriya mwaka nta genocide yabaye.
Avuze ati ubwicanyi buhagaze kuri politiki nakubwiye yuko nkuko nawereje kubyisubiramo ni sentare kurikirana ibyaha bitatu genocide icyanyi bwagahomera bunwa ubwicanyi bwo mu ntambara. Iyo rero avuze yuko hari ubwicanyi bwa politiki nibyo politiki iyo bavuze batanze siguro y'ijambo ihunyabwoko ariyo genocide ni ukuvuga ubwicanyi bugamije kumara abantu ugasangiye ubwoko umuryango idini ariko ma ibyo ntibiriho umugu wa politiki ntonimo ariko urabye neza sinzi ko wasomye ikijya cyegeranye aravuga ko bigaragara yuko ubwicanyi bukomera bunwa crime contre zakoze ubwo nabwo butandukanye na genocide naho nari yuko n'ibimenyetso yerekana niho nyabwoko ko bishoboka kuko urabona ariko ubutegetsi ugomba kugira cy'ubwoko ikibazo cy'isanga ari cya politiki kakubwira rero yuko naho se ntari kukurikirana ikibazo nka genocide n'ubundi nta genocide kubanza yabaye naho leta iri kirandanye igira kuko abicwa umunsi bari mu bwoko bwose bahutu bari mu batutsi kuko nabica nyine abari ku butegetsi ibego byica bari mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu.
Tuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika akaba ari nonga hariho duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwakoze nshuti bakunze mari mutiramanye natwe, bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo amakuru n'ibiganiro twabateguriye twongera twashikiza muri kano kanya bishoboka. Ariko imbere ko duhana gahindukira rero ndabibutse muri make yuko abarundi ya 31 bari bahungiye mikambi ya ndutiri mu gihugu cha Tanzania bahungutse mu gatondo kuno wa kane nubwo uburuhe bwari bwose kuri bamwe akanyamuneza kasya mu maso y'abatari bake aho bashikiye mu ntara ya Rugigi neza na neza muri commune ya Gisuru. ikindi twababwira nuko abana bagera kuri 32 basegereza mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura bari bamaze amezi atatu baronswa inyigisho zijanye n'utugene ngene basaba gushigwa mu mashure. Iyo nkuru naho ndayiciye ku masonga turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ari mu byo turiko turabategurira igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ibindi turiko turabategurira ico gihe ni amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Diane Nahazwe na Fatuma Alimasi Kalala mari kumwe muri kano kanya twenti ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na hegeye c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.